Mwikete ya mtia internasionale ya rungiki mshika nganji ubu tunga ni mburundi domine wa nyangimbona Ijoshida hamwe livugako ifatwa nipu mungwazi ya Floriani langariye Itakuliki jamatike kukandi vionyanga agateka kaduna munu Kupuka mtia internasionale lifungwaji ya rekana ngendo yu utegeti vgagitega Yoku chingiza munu wese ya fisi chimviro gitanduka anyeni vizi fuzo vizi utegeti Na hiyo obata witu wajibirwanisho Umujangu hanyi agateka kaduna munu sabawa mshika nganji ya jaribu tunga negu hitegeko mshiki zamanza kizigenza wa republika kugira na we ya fatingi ingo yokule kuramu fato ni langariye ataki linze kusabuga kandi mmaguru masha ikuja Amerika ni mazekonu urguwa ndikoja kuye Hashen Colson ajeyejwa yu wazo urguwa ndanu burundi muri amnisti
au niveau de Amnesty International nous avons lancé une action urgente pour muri
amnisti internationale tuwa tangu jidyo sekeza ajo gusabile fugwa jihuse ya Floriane ilangariye umunye mkuru murundi kazi kanda ataki linze kusabuga bivuze kodu wa magali labanywa nyibatu numonuwe tatifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa
kubwo mwongereza kazi Floriane Langariye azira umwuga wiwe
twakoze ico gisabo kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane
nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Floriane Langariye basanga ahorwa umwuga umufato Langariye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni n'umukozi wa radio y'igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu afite n'ibitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wa zira ivyumvira ashikiriza
mugenzi wa Floriane Langariye kuva fatwa yahorwa ivyumviro vyiwe yashikiza ko yavyo cyane ari umumenyesha amakuru cyane iyo yabaye umutumire iki nicyo bigaragara yuko ariko yahubwo baranabisabiye ibyemezo ariko abaye mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo
kubwo mu mategeko wa Amerika niyongere yo mukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi y'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu igihano cyahawe irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushinga iziyumviro
n'uguhonyanga ukwica no kwizana kwamenyesha amakuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Burundi busanzwe karateye igikumo kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha amakuru bigenga bashobora gutanga amakuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora ivyo rero niterabwoba bakoresha
sentare ya mukaza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwa mbere uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu by'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu c'amavukiro
tubona umengo mukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumi na n'impunzi gutaha ibi bisubiza inyuma icyizere kuri abo bose bavuga bati kumbure twota mu gihugu c'amavukiro babonye ibyashyizwe Floriane Langariye
ubutegetsi n'umuryango w'umupfasoni Langariye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashingwamanza biwe bunguruje sentare isubiramo imanza ya mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ivyo yakumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushibutse ruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira Floriane Langariye asanzwe yari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi ari Kigali yahagaritswe igihe yaragiye Burundi mu mpera zo kwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igenderezwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ko umushyikiriza manza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane cy'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushyikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushyikiriza ibyumviro byabo mu gihe ata muntu babangamiye. Ero Republika neza, ijwi rya Amerika.